Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for KIRA, the VOA's weekly health program for Burundi.
KIRA!
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 KIRA ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije rwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukurerera umwana mu ishuri ryo kwimenyereza bituma ubwenge bwiwe bumenyera gukora neza hakiri kare. Byongeye bifasha gutora akiri muto ubumuga yoba yaravukanye n'ingaruka mbi zabwo ku magara yiwe nk'uruhumyi, ubukehabwenge cyangwa ingorane zo kuvuga. Mu mwaka w'2010, ikigwa cyerekeye akamaro k'inyigisho zo kwimenyereza mu mashuri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarerekanye ko ibice 80% by'ibyo umuntu ashoboye gukora bifise amamuko y'ingene yigishijwe akiri muto. Akarorero ni nko kwiga akaminuza bitagoranye, ubukerebutsi mu kurondera amatungo n'ibindi. Ibihugu by'Ubufaransa n'Ububirigi nibyo byabaye imboneza mu gushinga amashuri yo kwimenyereza kuva mu mwaka w'1885. Akunguko kavyo uno munsi nuko mu karere ka Buraya biherereyemwo abana bajanwa mu bigo byo kwimenyereza ku bwinshi. Ugushyira abana mu ishure ryo kwimenyereza ntikuragera ku rugero rushimishije mu bihugu bya Afrika. Guinea-Equatorial caza mu bya nyuma muri iyi myaka ibiri irangiye. Imvo n'ubukene bw'ibibanza butuma ababyeyi batoroherwa kwigisha abana babo. Twasanze ko amashure be nayo agwiriranye mu bisagara ugereranije n'intara zo hagati mu gihugu. Naho biruko umugambi wo kugwiza ibigo waratumye nko muri Senegal abana bagera ku bice 59% batanguzwa amashure yo kwimenyereza mu myaka ibiri heze. Uyu kaba umugambi leta y'ico gihugu yari yakoranye n'ishyirahamwe UNICEF ryitaye neza y'ibibondo ku isi. Muri rusange abana bajanwa amashuri yo kwimenyereza n'ababa bari hagati y'imyaka 3 n'6. Mu kiganiro cacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kurerera abana mu bigo byo kwimenyereza. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo ku musozi wa Kigutu, komine Vyanda, intara ya Bururi. Mugenzanje Alain Ivirankunda arubaza ati: ukurerera abana mu bigo byokunganira iki mu mwisanzuro wo kubana n'abandi? Ngize inyishu bamuha.
Acakura azi ubwenge kandi akagira ubwira bwo kumenya kuja ku mashuri.
Usanga akerebutse cyane kandi akiri mutoya.
Usanga amaze kumenyerana n'abandi kandi akamenya no kubana neza n'abandi bana.
Kuri ubu mwana ashobora kumenya ati urya ni naka, urya n'umwigisha. Bashaka kurara abana beza b'indero nziza, barisanzura bakaronka umwanya wo gutamba, bakabonana n'abandi, bakamenyana n'abandi.
Akura afise imico yakazoza kuzokwiga akurikirana ishuri.
Kuko bese baratuma gutinya bibavamo kubera bagiye gutangura ku ishuri bakiri bato.
Bakura babigisha ukuntu babaho neza n'ingene bafungura neza.
Hariho n'umwana mfise jewe bafise ubwenge, ubu yarawiye ubwenge cyane kandi ubwana ubusanga bufise indero nziza. Ubu
ubumenyi ku bana bimenyereje bwiyongera, ugusibira gushobora gushika. Ubugenduzi bw'amashure muri Benin bwasanze ibice 20% by'abana bari babanje kwimenyereza basibira mu mwaka wa mbere. Muri Nigeria naho ibice 40% muri bene abo bana ntibari bazi gusoma neza indome. Muri rusange imvo nyamukuru ni ubumenyi buke bw'abajejwe kubigisha. inyigisho zikarihiriza ubwenge abarimo bashasha bo mu ntara zo hagati mu gihugu zaratumye ibitigiri by'abana bamenya mwaka wa mbere byiyongera mu bari bayakurikiranye mu gihugu cha Malawi byongeye intambamye zo gutora ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu mashuri yisumbuye zaragabanutse nk'uko icegeranyo cha United Foundation ishyirahamwe gishinzwe uwo mugambi kivyerekana kugira ngo twumve neza ibijanye no kurerera abana mu bigo byo kwimenyereza tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves yagiriye mu kigo kimenyereza abana ku musozi wa Kigutu komine Vyanda iri mu ntara ya Bururi. Alain Yves, ijambo ni gwawe.
Uguteza imbere imibereho y'abana kurama iyo kwisunze ukubafungurira neza ikoreshwa ry'amazi meza hamwe n'isuku y'imibiri yabo ako nakamo katewe abanyavyanda na Johannes Fedenik aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF ku munsi abanyagihugu bo ku musozi wa Kigutu muri komine Vyanda binjira ikigo kijejwe inyigisho zo kwimenyereza vyaremejwe ko kazoza keza k'abana gahagaze kukubarera neza bakiri bato nk'uko icivugo cuyo munsi cabisigura. Buramatari w'intara ya Bururi Gloriose Nimenya yongera ko ko isuku ryaho bigira rituma biga batekanye. Tumenyeshe ko ico kigo cashinzwe n'ishirahamwe Village Health Works byatangujwe n'imvukira yo kuri uyo musozi wa Kigutu Deo Nizonkiza asanzwe aba mu gihugu cha Amerika. Kubwiwe ukubategura bakiri bato bituma bagira ubushobozi bukomeye hakiri kare bwo gufata nka nkama ivyo bigishijwe. Tumwumvirize
mu gihe tubabwiye ko bakaraba barabimenya hakiri kare biroroshe gusumba ibwi y'umuntu akuze. Nico nico cyatumye dutangura irera ry'abana kugira ngo tubere akarurira abandi kwindero y'abana uhereye hasi.
Kuva mu mpera y'umwaka uheze ico kigo kimaze kwakira abana 97 bari hagati y'imyaka 3 n'6 amasomero abiri mashasha akaba ariyo yinjiwe kuri uyo munsi. Iruhande y'indome n'ibiharuro barigishwa n'uturirimbo tutibagiye n'isuku. Ivyo navyo bikamara amasaha 3 ku munsi nk'uko umwe mu bigisha Grace nibafasha yabitubwiye. Muri rusangi abavyeyi basabwa gukorana n'abarezi kugira ingorane abana bafise zimenyekane ku gihe. Abavyeyi baharereye baramaze kwibonera ubwabo ko hari icahindutse mu mibereho y'abana babo. Odette Nahimana atumenyesha ko umwana wiwe asigaye ari isuku gusumba uko yahora. Grace nibafasha umwigisha atumenyesha utwigoro bagirira abo bana.
Nta mwana je mwishura toze iyo mwana afise ubuhoma murazi ko bidahema neza.
Ukugira gwabo uwo mugambi nivyo Gloriose Nimenya buramatari w'intara ya Bururi ahanura aba bakuri uyo musozi wa Kigutu. Iruhande y'isuku y'ikigo bo kwitaho no gusubiriza ibikoresho byo bavyononekaye. Impanuro zijanye no gutandukanya imvyaro zaragarutse kandi mu majambo yashikirijwe nk'uko buramatari w'intara ya Bururi yabimenyesheje. Mu gihe abana babaye benshi biragora guteza imbere imibereho yabo, abavyeyi basabwa kutitwaza umwanya muke utewe n'ibikorwa vyo mu ndimiro mu kureka kuhagira abana no kubaherekeza ku ishure ryo kwimenyereza. Umukuru w'ishirahamwe Village Health Works Deo Nizonkiza yemeza ko abavyeyi bamwe bamwe bagikwega amaguru mu kwitaba ibikorwa vy'ico kigo, yongera basaba guhindura ingendo. Naho biruko abavyeyi bamwe bamwe baramaze gutahura ko intererano yabo ari kuneza ibibondo. Twumvirize Odette Nahimana aharereye.
Turakoresha amaboko twivuye inyuma turaharurira ku kibuga tugasitagura ibiti hano haruba kw'amashure tugasomba amatafari tugasomba amabuye.
Umuzo w'amatara hamwe niyongererezwa ry'amazi vyoteza imbere gusumba imibereho myiza y'ivyo bibondo. Uyo muyaga nkuba wofasha no mubavuzi bwivuriro risanzwe riri hafi ico kigo kubgabura matari Gloriose Nimenya Naho biruko abana bava kure bararuhishwa n'urugendo bagira bakanasonzera mu nzira uko bafungurira ku ishure vyofasha nkuko Jackson Kabura umuvyeyi aba ku birometero 6 vy'ikigo abisaba userukirishira hamwe UNICEF kubwiwe yemeza ko ukwitaho abana nkabo bituma n'utwigoro twa leta two guteza imbere abanyagihugu dushoboka twumvirize Johannes Federic.
Mu by'ukuri nimba dukeneye gutegura kazoza ni byiza gutegura abana bakiri bato aho i Burundi mu by'ukuri baribagiwe ariko ariyo myaka ihambaye cyane ibyo Burundi butegura byose budashize umutaho bwa mbere mu bakiri bato ugushira imitahe mu bindi bisata byose nta byamwa kuzotanga.
Tumenyeshe ko gushika ubu umwana umwe kuri 20 ari waja mu bigo bimenyereza abana mu Burundi nkuko ishira hamwe UNICEF ribimenyesha.
Ikena ry'ibyankenerwa bimwe bimwe nk'ivyo kwandika ko ni intambamyi naha mareta mwamwe iyo muri Afrika amaze gushinga amashuri yo kwimenyereza ku buntu. Ababyeyi ubwabo ntibarabona ingaruka nziza zo gushira abana babo muri bene ayo mashure imbere y'uko baja mu y'intango. Uko yashinga koroherezwa no kumvisha ababyeyi akamaro kayo. Rimwe na rimwe ikoreshwa ry'uburyo bitegekanirijwe umugambi wo guteza imbere amashuri yo kwimenyereza ntiryama ryakurikiranywe n'inzego z'amareta. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kurerera abana mu bigo byo kwimenyereza, tega amatwi yago twagiranye n'umuhanuzi mu gisata kijeje kumenyereza abana batangura amashuri mu bushikiranganje bw'indero. Minyure Mpore Maria aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Mufasoni Marie Minyure Mpore ndabaramukije.
Mwaramutse.
Ukwitaho imibereho y'umwana akiri muto bimufasha iki?
Kurera umwana uhera hakiri kare. Ibyo rero nivyo bituma umwana iyakuze atanagorana.
Kubera iki mwumva ko umuntu yoshira inguvu kuri ico gikorwa cyo kumenyereza abana?
Nukubera ubwonko bw'uwo mwana bubari bushasha ubwa mbere hoho kandi bufata n'ingoga.
Mubona ubumenyi bw'abigisha burakwiye kugira ngo bashobore gukora ibyo uri kuravuga.
Amashuri menshi nta n'abarezi bahari babyigiye. Nico gituma tugerageza kugira ngo twege mu gisata kijejwe kumenyereza mu bushikiranganje. Tuguma tubigisha tubanonora ubwenge bw'ingene bofata neza abo bana. Uburyo ntibukwiye tubigira mu ntara zimwe. Ni byinshi cyane igihugu gihomba kubera kititayeho cyane indero y'abo bana kuva hakiri kare. Umwana wamwigishije hakiri kare yuko kwiba ari bibi. Ntiyiba na mu mutwe bifata nk'ama kuko ubwonko bwiwe burakerebutse cyane nabibabwiye.
Muti noneho kogwa iki?
Twosaba leta ikoresha ingufu ifise kugira ngo yiteho cyane iki gisata kijejwe kumenyereza aba bana. Y'abana rero badahitira mu ishuri abana ntibagwaragurike. Uburyo leta ikoresha mu mashuri buzoca bugabanuka kuko nta bantu bahari baziba bariko baragwaragurika.
Mufasoni Marie ndabakenguruki?
Namwe ndabashimiye cyane murakoze.
Arakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije. Tumira amategato kumviriza kano karirimbo kazoza keza kaduhanura gukunda ishuri.
Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy.
Tuributse abatwumviriza ko ikiganiro ari kiracyo cy'u Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no kurerera abana mu bigo byo kwimenyereza. Waruka umurambigwe kuma impande ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro uhawe na muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Nkaje abana batangura amashuri matoya yo kwimenyereza bakura bafise ubwenge
iri iyo umwana abonye ibintu byiza akuriyemo mu ndero mu kumenya ko ategeza kwicara kumeza akifata neza guharura gusoma byose byubaka imbere y'imyaka 5 ya mbere usanga bahigira ibintu bibubaka mu buzima bwabo
mbaza ndakwishura
Kwaje abana batangura biga bimenyereza bafise ishaka ryo gukunda ibyiga ni kubera iki bivako
umwana uko umwigisha gukora ibikorwa niko azobikunda
mbaza ndakwishura
kirabigisha abana kwimenyereza bifasha iki none mu ndero y'umwana
yavye nk'intayekana ajya amashuri yo kwimenyereza abafasha cane gose mu kwiyubaka mu buzima bwawo ingaruka zibonekeza umwana akuze atazogira ahantu ngo arera amaboko
mbaza ndakwishura
Nane bari takubigisha n'iby'isuku beka.
Kenshi umwana akujije umwaka n'inusu bataba baragira isuku bajya barezi babakira niho rero batangura gukorera.
Mbaza ndakwishura.
Kibisaba amahera menshi umwana w'umukene adashobora kuronka.
Nta numwe atazi ku mwana zimvye kugira yiyubake. Uwo muntu yagize icyumvire cyugira ajya amashuri kwimenyereza bimusaba uburyo budasanzwe bwo kugira ashike kuri iyo ntango. Leta nigira ico cyumviro iraba ukuntu gishira mu ngiro ko ajya abanyagihugu bato bato bafise buraba ukuntu abana babo nabo boja mu mashuri nk'ayo.
Rugamba rwa makinka yanje. Gwaruka ntimurambigwe uyu numwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro tsibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibatsa.
Baza ndakwishura.
Nibiki abariko aramenyerezwa kandi abavyeyi biwe bahari
mwabona yuko asigara abakozi bararira abana menshi muri bo nta namashure baciyemo inya mashure rero gituma ari vyiza mwanya wose umuvyeyi atahari uwo murezi ni hari
mbaza ndakwishura
none ko mu ntara za ruguru kata amashure canke ibigo bifasha abana
ubiravye muri rusangi amashure kumenyereza nivyo ni mu gisagara ca Bujumbura bizereye ko mu misiri imbere leta eka nabo barezi n'abavyeyi bagiye hamwe batoshobora gushika ku ntambwaho aya mashure akwiragire mu ntara zitandukanye z'igihugu
mbaza ndakwishura
Bisa nk'uko indero y'abana iteritito ivyo bigo mubona ko bikenewe cyane
ivyo birakenewe ariko nta wibagiye uruhara rw'umuvyeyi umwana ntaguma ku ishuri aratamuhira nico gituma abavyeyi boba hafi y'ibibondo byabo n'ukumenya yuko indero iva hasi abavyeyi bafise uruhara rudasanzwe
mbaza ndakwishura
bakwigishwa ry'abantu kubungabunga amagara bakiri bato
umwana baramwigisha yuko imbere gufungura ari kubanza gukaraba ivyo vyose bijanye n'amagara meza inyigisho baronka zibafasha niyo bakuze
mbaza ndakwishura
bajya abana bato biga vy'amashuri barabigisha iby'umubiri baramenya none n'ukuntu babikingira
iyo ariko arakina bakabona arakubise umwana nko mu jisho bakamubwira yuko atari byiza babumvise ko ari ibihimba bikomeye by'umubiri akabona yuko ibyo bihimba bimutuma akora ibikorwa bitandukanye
rugamba rwa makinka yanje Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye tugaze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibatsi
baza ndakwishura
bajya abana biga amashuri yo kwimenyereza siko barushije ubwongo
igituma ajya amashuri rero ari byiza nuko ubwa mbere uwo mwana afise ingorane babibona kiri muto
baza ndakwishura
Nabundi buryo buhari bwo kumenyereza umwana atarenze kuja muri ivyo bigo umva bavuga
ariho imijyango usanga abavyeyi atakazi bafise baciye ubwenge cyane gose kuko uwo muvyeyi wenyene abifisemo ikintu kandi aza kamaro kavyo iyo bitameze ukunye umwana usanga atakaza vyinshi cyane gose
mbaza ndakwishura
Babaje abana babariza amashuri yo kwimenyereza usanga bashaka ko ibintu byamu byamayipanze biva kuki.
Kubera abajya barezi babereka yuko iyo bahejeje gukina begeranya bikinisho byawo. Bahejeje gusoma igitabo agisubiza hajya kibikwa. Ijya myaka 5 ya mbere y'ubuzima bw'umwana niyo izo mufasha kuba mu kintu mu buzima.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka. N'ubu nyene simira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kazoza keza kaduhanura gukunda ishuri. Abanywanyi bacu umunywanyi atashimye kwivuga izina akaba ari mu byansoro abaza ati biva kuki ngo umugabo avyimbe igara rimwe birafise ingaruka mbi murakoze muganga Anita Munyana duhera inyishu umunywanyi wacu ari mu byansoro
ya ntangwe kuvyimba kwabari kibatsi mu bisanzwe umubiri wacu urafise intoboro zitandukanye iziboneka n'izitaboneka urasho gusanga aho ibihimba bibiri byo mu mubiri indani kitashowe kwiyugara neza ugasanga cihinzira kije mu kindi genda kwa muganga nawe azoheza amenye kuntu akwitwararika ingaruka mbi zishobora kwibonekeza iyo iyo gara riguma rivyimba ukababara utazi n'igituma.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko yanyuzwe n'inyishu muganga amuhaye. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasoko. Uno munsi uvuga uti urukwavu rurakura rukonka umwana. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Gira nawe abeho ko atabakibasha gukora udukorwa twinshi tumurusha cyangwa twatuma arondera ubuzima.
Bikubwiye iki?
Murabona yuko iyo umuntu abyaye umwana aramudepana kuva kire moto gushika ageze mu bigero. Rero muri iyo myaka aba nawe umwana ageze mu bigero, umubyeyi abayitereye mu myaka arashobora kumufasha mu bintu atisho boje ko kabashaje muri ubwo buryo nyene.
Arabitoye! Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Yves Irankunda yamfashije gutorokanya amajwi, nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo mushikiriza canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura. Mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 cyangwa kuri 76 940 460. Jozeline Nduwayo mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Like a thousand times before. Then when that